kumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Mwaramutse nshuti namwe bagenzi tuzindukanye muri kano gatondo, muri kumwe na Aloyizi Bigirimana kuri mikro Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, kumvikanira kuri FM 99.9 na FM 95.2 mu Burundi. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3.
Ibyo biramaze igihe ngaha mu Tanzania, bimaze igihe bimenye ko bwa gene nigo uri president ku materere uguma, kandi none no ku murango nko ngaho babonye utiyoroheje ndi abo gusimbira ko
mese gatandatu mu masaha y'amasaha ku murango cyari ku masha. Tumva ko hari abantu bava mu misozi bagahurira ngaha kurongoza bagira sport batera ubwo banyagihugu cyane cyane batari mu mugambwe uri kutegetse.
Abana b'abanyagihugu bo mu ntara ya Rutana bavuga ku mpungenge bafise zijanye n'umutekano waho babaye. Inkuru kimwe n'izindi zirimwo raporo yasohowe n'ishyirahamwe Amnesty International ku bihugu byo mu karere ka Afrika yo hagati ni mu kanya. Ariko reka duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mushikirizwa na mugenzi wacu Rosine Munezero. Rosine, mwaramutse.
Mwaramutse Aloyize, mwaramutse namwe mwese muduteze amatwi kuri Radio Ijwi rya Amerika. Makuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho umushikiranganji wa Leta ya Amerika Rex Tillerson ari kumwe n'umushikiranganji w'umutekano mu gihugu John Kelly batekanya gukora urugendo kuri uyu wa kane mu gihugu cya Mexique kubonana na President Enrique Peña Nieto nabo bakorana. Uwo mubonano uharugwa mu mibonano ikomeye y'abategetsi ba Amerika bivuye ku bibazo bizoba biramutse byigwa bijyanye n'urujya n'uruza rw'ibidandazwa, ibiyayuramutwe hamwe n'abimukira. Ubwo rugendo rubaye mu gihe kitoroshe mu bijyanye n'imigenderanire hagati y'ibyo bihugu ko ari bibiri. Ni mu gihe President Donald Trump yagarutse akatari gake ku bijyanye n'uko Mexique itegerezwa gushyiramo umuganda wayo mu kubaka uruhome rugabura ibyo bihugu bibiri. Leta ya Amerika ivuga ko urwo ruhome ruzotwara amafaranga angana n'imiliyaridi 12 z'amadolari. Mu ntango z'indwi, umushikiranganji ajeje umutekano wo hagati mu gihugu akaba yaratangaje ku bijyanye n'imigambi ijyanye no kwirukana abimukira baharugwa amamiliyoni batagira ibyangombwa. Kuri uyu wa gatatu, umushikiranganji ajeje imigenderanire ya Mexique n'andi makungu Luis Videgaray yatangaje ko Mexique itazosubira kwemera kubwigwa ibyikora ku bijyanye n'abimukira bari muri Amerika. Videgaray avuga ko bibandanije uko Mexique izokwitwara muri ONU. Umushakashatsi Shannon Nonel avuga ko imigenderanire hagati ya Amerika na Mexique yatitutse ku rugero rw'imyaka 30 iheze. Tuve muri Amerika tuje ku mugabane wa Afrika, aho president mushasha wa Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed yarahicese mu mabanga yiwe kuri uyu wa gatatu. Mu birori vyo kwimikwa ku mugaragaro, yemeye gutangura igikorwa cyo kugarukana umutekano muri icyo gihugu cyasinzikajwe n'intambara. Yamaragabishije ko icyo gikorwa kizofata imyaka itari mike. President Abdullahi Mohamed azwi ku izina rya Farmajo yarahiriye ku mugwa mukuru wa Somalia i Mogadisho. Abategetsi batari bake bagizwe n'abakuru b'ibihugu hamwe n'abaserukira ibihugu byabo harimo n'uwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari bitabiriye ibyo birori. Perezida Farmajo yasabye abanye Somalia kumufasha kugarukana umutekano mu gihugu. Yatangaje ko ibibazo Somalia ifise bimaze imyaka irenga 20, kandi ko gutorera umuti ivyo bibazo bishobora kuzofata ikindi kiringo kirenga imyaka 20. Imbere yuko Perezida Farmajo afata ijambo, Ubwongereza bwemeye gutanga imiliyoni 125 z'amadolari ategekanijwe gufasha kuronsa abanyagihugu barenga bagera ku miliyoni ibifungurwa mu buryo bwihuta. Sentare muri Afrika y'Epfo yafashe ingingo kuri uyu wa gatatu ivuga ko umugambi wa Leta wo kuva muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha uciye kubiri n'ibwirizwa shingiro. Iyo sentare yafashe iyo ngingo bivuye ku inama nshingamateka itagishijwe inama imbere y'uko Leta itangaza iyo ngingo yo kuva muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha. Iyo sentare yasabye Leta gufuta urwandiko yasohoye ku bijyanye n'iyo ngingo. Igihugu cya Afrika y'Epfo cyatangaje ko gifise umugambi wo kuva muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha mu mwaka uheze. Ni nyuma y'urugendo President Omar al-Bashir wa Sudani yakoze aho muri Afrika y'Epfo mu 2015. Urugendo rwateye ibibazo bitari bike. President Bashir akaba asanzwe arondegwa na sentare mpuzamakungu mpanabyaha. Leta ya Afrika y'Epfo yatangaje ko inyuma yo gufuta urwandiko rwayo rwo kuva muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha izoca ishikiriza inama nshingamateka itegeko rishasha ryo kuva muri iyo sentare. userukira ishirahamwe mpuzamakungu ni muri Sudani y'umanuko David Scherer asaba leta gufata ingingo ziboneka kugira amashirahamwe yabagira neza ashobore gushikira abanyagihugu bugarijwe n'inzara kuri uyu wa mbere amwe mu mashirahamwe ya ONU yaratangaje kwinzara ibica bigacika mu ntara zibiri za Sudani y'umanuko Sheria avuga kandi ko leta ihagarika ibyo bikogwa mu guteba gutanga impusha zihu uburenganzira y'amashirahamwe yo gushika muri ako karere uwo mutegetsi wa ONU avuga ko abasirikare bagwije ibirindiro vyabo mu nzira igana izo ntara ni mu gihe president Salva Kiir na Riek Machar arongoye umugwi w'abagwanya leta baheruka gutangaza ko bemeye gutanga inzira iyo mfashanyo yo camwo umushikiranganje ajeje umukumenyekanisha makuru Akol Paul Cordit yatangaje ko inama nshinga mateka iriho by'agateganyo itarashiraho amategeko arekurira ayo mashirahamwe gushikana imfashanyo ku banyagihugu bayikeneye Cordit akavuga ko hatekanijwe indi nama y'abashinga mateka kugira bige ku ijambo ryashikirijwe na President Kiir harimo n'ikibazo cyo gutanga inzira yo gushikiriza imfashanyo abo banyagihugu Uruhagarara rurabandanya kugwira hagati y'ibihugu bya Turukiya na Iran ivyo biragaragarira mu majambo abaserukira ivyo bihugu bamaze iminsi baterana umuvugizi mu biro by'umukuru w'igihugu cha Turukiya Ibrahim Kalin yatangaje ko kuba Iran ari igihugu kibanye kidasanzwe cha Turukiya bitagiha uburenganzira bwo kurenga imbibe ngo cinjire ku butaka bwa Iran
Ayo yara makuru yo hirya no hino ku isi yimwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda turi no ku rubuga rwa internet wezi tatu akadomo radio yacu VOA akadomo com kuri Facebook muturonka mukoresheje VOA radio yacu mu ijambo rimwe makuru avugwa mu karere ishiramwe impuzo makungu ryita gatega ka kiremwa muntu Amnesty International ryagiriza ibihugu byo mu byaga bigari urwanda Burundi na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko byatoteje abatavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'amashira hamwe yigenga ni muri raporo iryo shira hamwe ryasohoye kuri wa gatatu igenekerezo rya 2022 usuku kwezi kwa kabiri umwaka wa 2017 raporo yerekana uko agatega kazina muntu kari kifashe mu bihugu 159 muri 2016 ibiri muri iyo raporo tubishikizwa na mugenzi wacu Eloge Birikaneza ari Bujumbura mu Burundi
iyo raporo ya Amnesty International yakozwe mu bihugu 159 ivuga ko mu mwaka wa 2016 Burundi bwabandanije kuba mu ngorane z'ubutunzi n'imibano ziturutse ku ndyane zadutse muri icyo gihugu mu mwaka wa 2015 igihe president Nkurunziza yafata ingingo yo kwitoza ku njuru ya gatatu Amnesty International ibona ko ibijyanye n'agateka kazina muntu byabandanije kunyuka muri uwo mwaka wa 2016 hongera habandanye ubwicanyi burobanura abantu ugiti cyabo iryo shyirahamwe ritanga uturorero tw'intwazangabo mu gisirikare zishwe abantu banyurujwe abahohotewe barezwe igufa abanyagihugu bishwe hamwe n'abakenyezi n'abigeme bafashwe ku nguvu Amnesty International imenyesha ko mu butungano ata muco watanzwe ku madosiye amwamwe yarazwi kuva mu mwaka wa 2015 muri iyo raporo kandi ishyirahamwe Amnesty International ryemeza ko mu mwaka uheze abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi batotejwe iryo shyirahamwe ryegeka amabi yabakorewe ku rwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi imbonerakure igipolisi hamwe n'iperereza eka n'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru no gushikiriza ivyiyumviro Amnesty International isanga bwarabangamiwe n'ubwabiri mu maradiyo yari yarugawe mu 2015 yuguruwe mu kwezi kwa kabiri 2016 Amnesty International itanga utorero twamenyesha amakuru b'abanyamahanga n'imvukira bahagaritswe canke babujijwe gukora raporo ya Amnesty International inavuga ko amashirahamwe yigenga yatotejwe ifatira ku mashirahamwe atanu yafuswe n'umushikiranganji w'intwari yo hagati mu kwezi kw'icumi n'ayandi atanu yahagaritswe by'agateganyo muri uko kwezi nyene mu karere k'ibiyaga binini raporo ya Minisitiri kandi Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko yahonyanze ubwigenge bw'ahanira agateka kazina muntu ubutegetsi bugomora igipolisi cirara mu bari mu myiyerekano yo gusaba ko Perezida Kabila atokwiyongera ikindi kiringo abatavuga rumwe n'ubutegetsi nabo iyo raporo yemeza ko batorohewe na gato aho abatari bake batawe muri yombi Muri Kongo baba au migwinye shamba nka Mayimayi FDLR canke LRA cyo kimwe n'inzego z'umutekano z'igihugu bagirizwa kuba barakoreye amabatandukanye abasivile intambara ziri mu gihugu amunisi yemeza ko zatumye abantu 500,000 bahungira mu bihugu bibanyi n'aya makambi yo hagati mu gihugu yakira abarenga 9,000,000 ubutegetsi bwa Kongo bwagirizwa kandi kudahana amunisi yemeza ko abantu bari kurushi mu nzego z'umutekano n'imigwigwana ariho bonyene bashengejwe mu butungane mu biyaga binini kandi u Rwanda rurerwa ko rwatoteje abanywanyi b'umugambo utemewe na leta FDU inkingi amunisi internationale yemeza ko bamwe muri bo bahagaritswe barafungwa abandi banyuruzwa kandi igipolisi canka gukora amatohoza casabwe n'amashyirahamwe yigenga ntiyoroherejwe akaroro gatangwa nako umukongomane Epimake Koko yakorera ishyirahamwe EDG ryo mu biyaga binini yasubijwe iwabo ku nguvu mu kwezi kwa gatanu u Rwanda rurerwa kandi ko hari intwazangabo mu gisirikare zaciriwe izango ndagonde zagirizwa imigumuko no gucafuza ishusho y'igihugu mu bihugu 11 byo mu turere twa Afrika y'ubuseruko ibiyaga binini n'ihembe rya Afrika nubwo ibyaha ma leta yagirizwa bisa na bimwe ibihugu bya Eritrea na Sudani bifite icyo byisangije. Sudani ivugwa ko yakoresheje ibigwanisho roho nyanganda mu kwica abasivile nayo Eritrea nico gihugu ca mbere cavuyemo impunzi nyinshi kubera itotezwa n'ayandi mabi menshi akorerwa abanyagihugu baho. Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda ubuyobozi bw'ibanki nkuru y'igihugu bukeka ko muri uyu mwaka w'2017 ifaranga ry'u Rwanda ritazobananya ritagaciro cyane imbere y'idolari ry'Abanyamerika nk'uko imeze ubu. Ni mu gihe ifaranga ry'u Rwanda muri 2016 ryataye agaciro ugereranije no mu mwaka w'2015. Ibindi kuri iyi nkuru tubishikirizwa n'umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika mu Rwanda Eric Bagirubusa.
Batangaza uko politiki y'ifaranga n'ubukungu by'u Rwanda bihagaze. Abahagarariye banki nkuru y'igihugu bavuze ko muri rusange umwaka wa 2016 ubukungu bw'u Rwanda butateye imbere cyane ariko nanone butahungabanye. Aha niho batangarije ko ifaranga ry'u Rwanda ryarushijeho guta agaciro ugereranije n'umwaka ushize. Kimwe mu byatesheje agaciro ifaranga ry'u Rwanda ni ibiciro by'ibicuruzwa u Rwanda rwohereza hanze ku masoko mpuzamahanga byagabanutaho kwiyongera. Imibare ya banki y'igihugu igaragaza ko ifaranga ry'u Rwanda ryataye agaciro imbere y'idolari rya Amerika ku mpuzandengo y'9.7%. Mu bihembwe bitatu bishize by'umwaka wa 2016 bivuye kuri 7.6% byo mu mwaka wa 2015. Nubwo biruko abakuriye banki y'igihugu bafite icyizere ko ifaranga ry'u Rwanda ritazakomeza guta agaciro bafatiye ku biciro biroho ku bicuruzwa u Rwanda rwohereza mu mahanga. Bwana Thomas Kigabo ni umuyobozi ushinzwe ubukungu muri banki nkuru y'igihugu.
Mu mpera z'umwaka ushize wa 2016 biciro za zokwereza muhanga cyane cyane amabuye y'agaciro bizatangiye kuzamuka ndetse biteganyijwe ko bizanazamuka kurushaho muri 2017. Bivuga ko rero uko amafaranga y'u Rwanda yataye agaciro tugereranyije n'amadolari muri 2016 uyu mwaka wa 2017 bizaba bimeze neza kurushaho. Pressures twabonaga zizagabanuka turanabibona iyo tureba y'amezi hafi ya 2 y'uyu mwaka wa 2017 tugereranije n'umwaka ushize. Iyo mibare iratugaragariza neza yuko pressures twabonye umwaka ushize uyu bizaza nkaho bigabanuka ku buryo rero nta mpungenge zirimo.
Ubuyobozi bwa banki nkuru y'u Rwanda buravuga ko ikinyuranyo cy'iby'u Rwanda rwohereza mu mahanga nibyo rutumizwa kiri kuri 5.9%. Imibare ya BNR ivuga ko iki kinyuranyo cyavuye kuri miliyoni 172.5 z'amadolari mu 2015 kigera kuri miliyoni 640.497 z'amadolari. Ni mu gihe banki nkuru y'u Rwanda isobanura ko agaciro k'iby'u Rwanda rwohereza mu mahanga kazamutse kuri 7.1% bingana na miliyoni 598.7 by'amadolari bivuye kuri miliyoni 558.7% by'amadolari mu mwaka ushize bingana na 19.3%. Kugeza ubu bimwe mu bicuruzwa u Rwanda rwohereza mu mahanga birimo amabuye y'agaciro, icyayi, kawa n'ibindi. Tukiri kuri iri faranga ry'u Rwanda rita agaciro imbere y'idolari ry'Abanyamerika, haracyari gisa n'igihirahiro kukumenya niba koko zimwe muri gahunda Perezida mushya wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yazazishyira mu bikorwa nk'uko yakunze kubigarukaho mu bihe bitandukanye. Ni ukuvuga ko igihe bwana Donald Trump yahagarika ubuhahirane n'amahanga, ubukungu bw'ibihugu bitari bike birimo n'u Rwanda bwahita buhungabana. Na bwana John Rwangombwa, guverineri wa banki nkuru y'igihugu, nuko abibona.
Ubundi kugeza ubu dufite iriya gahunda ya COA hagati ya Amerika n'ibihugu bya Afurika, ntacyo bayivugaho niba azayikuraho cyangwa izakomeza. so kugeza rero ihari ndiko ni ubumvikane bwihari hagati sinabye tubumvikane ni nk'iki ntamerika yashyiriyeho gufasha ibihugu bya Afurika kugira ngo byohereze ibicuruzwa byabo iwabo mu buryo bworoshye twumva iyo ngiyo kugeza ubu nta kibazo kirabaho.
Umusaruro mbumbe w'ubukungu bw'u Rwanda muri 2016 uri kuri 6.1%, mu gihe mu mwaka ushize wa 2015 umusaruro mbumbe w'ubukungu bw'igihugu wari kuri 6.9%. U Rwanda ruravuga ko zimwe mu mpamvu rufata nka nyirabayazana zatumye ubukungu butazamuka uko rwabyifuzaga ari imihindagurikire y'ibihe yateye amapfa bituma habaho igabanuka ry'ibiribwa ku masoko, ari naho hagaragaye izamuka ry'ibiciro, kandi kugeza ubu Abanyarwanda babarirwa muri 70% batunzwe n'urwego rw'ubuhinzi butagenze neza. Ruravuga ko iteganya gihe ririho rigaragaza ko ingaruka nk'izo zitazagaragara muri uyu mwaka wa 2017. Gusa nanone hakaba havuka ikindi kibazo kuko igihe u Rwanda rwaba rwifashe neza muri bimwe mu bihugu bituranye bicika, byaba bisa nanone nk'aho bitoroshye kuko amagenga ya bimwe mu bice bya Kenya byugarijwe n'amapfa. Ibipimo bindi by'uburyo agaciro k'ifaranga gahagaze bizamenyekana mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Iwanyu mu ntara
yagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Tuve mu Rwanda tuje mu Burundi, urwaruka rwo mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD mu ntara ya Rutana rudomwa ko urutoki ko ruri mu bihungabanya umutekano muri iyo ntara. Byavugiwe mu biganiro byatunganijwe n'ishyirahamwe Initiative Echangement rikorera mu Burundi. Ibiganiro byabereye ku murwa mukuru w'intara ya Rutana. Umenshi makuru w'Ijwi rya Amerika Fidelite Shatse niwe yari yahishikiye.
Chivugo chivyo biganiro n'umutekano kwanyagihugu hamwe n'umutekano mu karere k'ibiyaga binini Colonel Musonera Louis Pasteur umuhinga mu by'umutekano yasiguriye abitaye ivyo biganiro icari c'umutekano ku munyagihugu.
Ubonye kumva umutekano mu buryo bw'uko umunyagihugu yumva ko yidegemvya yuko uburenganzira bwiwe bwose aburonka yuko adafise ubwoba bw'uko ashobora kugirirwa nabi.
Ivyo biganiro vyitabwe n'imice itandukanye y'abantu muri bo harimo umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi abatavuga rumwe n'uwo mugambwe abo mashyira amategeko mu bya politike abanyamashengero abajeje intwaro hatibagiwe abajeje umutekano. Muri ibyo biganiro abanyarutana babajijwe ibijanye n'ingene umutekano w'iwabo wifashe n'iyuhungabanya. Uyu mupfasoni ntiyashenye ko tumuvuga izina yasohokeye mu byo biganiro mugambwe Sabanya Frodebu.
Abo bahungabanya umutekano n'urwaruka duhuriye mu mugambwe uri ku butegetsi baragenda ijoro bavuze urwamo banima cyane nk'aho duherere barabuze ikintu cyerekeye umutekano ukwiye kugira dusinzire neza. Bahuye n'umuntu tuvuge nk'abantu bafite amatelefone hariho nk'uwo baheruka gukubita bahuye nk'umuntu agomba kuba atwara nk'ifoto bakajisanga bamubwiye ko bamuhohoteye impunzi bakazimutaburira ko ivyo biramaze igihe ngaha mu Rutana bimaze igihe rw'imeneko bwa jene nigwo uri prezidanta ku materere uguma kandi meme no ku murango nko ngaho wabonye utiyoroheje ndi abo gusimbira ko natwo tuze tusanze tubamenyereye turamenya kandi twitwara imbere yabo.
Mashema tayegemye mu vya politique ko dip menyesha yuko ahanini bihungabanya umutekano muri yo ntara ari ubusuma ariko n'ivyimbonyera kure muri ko dip ntibabihakana. Bizimungu Juvenal arongwe shiramwe ko dip ko y'intara ya Rutana
bivanye nuko mu gihugu abantu bakenye cyane ugasanga ari ubusumane bwinshi bwo mu mirima ndetse no mu mazu rero twovuga ko ahana ari icyo
nyaho ibyo twumva bivugwa by'imyimenyerezo ikorwa no guharuka ku mugambo uri ku butegetsi muri ko dip ntazo murumva
bo natwe turavyumva kuko bimaze kuvugwa bivugirwa mu karere turimo turavyumva
kiretse abanyamigambwe no mashyira amategeko bya politique no barongozwa amashengero abo twabajije iyo mi nyeretswe kuko nimbonera kure bavuga ko bamaze kuyumva. Celestin Karuta Imana mu pastor w'ishengero rya Anglikane mu ntara ya Rutana.
Komisi ya gatandatu mu masaha atamasaha yo kumurango cari dimanche turumva ko hari abantu baba mu misozi bagahurira ngaha ku birongozi bagira sport bera batera ubwo banyagiho gucana cyane batari mu mugambwe uri kutegetse cyo twosaba abantu bafise ubushobozi cyane barongoye gugwaruka urabo ukuntu babafasha ari sport bakayikora mugabo kaza barasereksiyona indirimbo baririmba bishobotse bakabikora mu mwanya wo kumurango.
Nitwashoboye kumenya ico mugambwe CNDD-FDD babivuga ko mufasoni yaserukiye umugambwe muri ibiganiro nta kiganiro yashimye guha ijo rya Amerika naho biruko abo twaganiye bavuga yuko mugambwe SNDFDD mu ntara ya Rutana iyo myimenyerezo bayihakana. Umwe waduhaye muco ni Bizimungu Juvenal wo mushiramwe Codipe.
Tukiragije kubaza mugambwe uri ku butegetsi atubwira ko abari sport isanzwe kujya abantu bashaka kuyoroganiza bakaba ari hamwe bahagira sport.
Kugira ngo yabo mugambwe ku butegetsi uronke uburenganzira bwawe yabo myagi ugasanzwe bitera ubwoba atungane ibyo mubona aho kugira.
Twe duhamagarira intwaro ko botuma ko abarongoye imigambwe hanyuma bakababwira ingendo ikishura guhumuriza bose.
Eka no mugambwe sa Afrodebu badujishutse yuko aho mugambwe SNDFDD bahakana iyo myimenyerezo.
Muga keshi twarabajije abarongoye batubariye ati abo nabiki kamukiza simbonera kure kuko imbonera kure tizifisa amateni ati rero hanyuma mubafashe tuzomenyesha ababatwara. Abo bategetsi baturongoye iyo babatugirisha amanama bagaduhuza twege twimye migambi itandukanye kwingana kose ngamunara kugira ngo turabe ko cyo dushaka guhurira uburamatara tugirisha amanama turabisa bari communication nibiba.
Emmanuel Rwaje kera muhanuzi wa matari ntaya Rutana mujanye n'imibano yabije ya Amerika yuko izo nama zisabwa zikenewe
ibyo bintu mu bisanzwe birafise ifatire kukubera abajejwe intwaro bajejwe ubuzima bw'intara yose kandi nta n'umwe akwiye gusigara inyuma. Ivyo rero turavyumva kandi ko bikenewe rero muri kazoza tugiye kubiraba ngo dushobore kubahuza kugira ngo bashobore guserura ako kaba bakiye.
Nayo kubijyana n'iyo myimenyerezo ibugwa kugwaruka uri mugambwe SNDFDD Emmanuel Rwaje kera avuga yuko ubizi ko byinshi yoza gushikiriza ayo makuru mu ntwaro hama nabo bakayakorera ko hagataho muri rusangi mu ntara Rutana abo twaganye bavuga yuko hari amahoro n'umutekano. Aho rero bamwe mu banyamigambwe twaganiriye bamenyesha yuko bataburabuzwa kugira amanama mu gihe babasavye uruhusha ku mugwa mukuru ntara Rutana Fidelite Shatse ijwi rya Amerika.
Iyi mwumviriza ni Radio Ijwi rya Amerika ubu naho ni umwanya w'amakuru y'inkino. Katia Uwamahoro w'imyaka 23 aherutse kwamamara kuba umugore wa mbere ku isi mu rukino rwa cricket rwamaze amasaha 26 akina agapira ka cricket ari ahantu hamwe. Ibi byatumye ashirwa mu gitabo cy'amateka bita Guinness Book of Record. Mugenzi wacu Edi Rwema yaravuganye na Katia Uwamahoro atangura mubaza uko yabyakiriye.
Nabyakiriye neza cyane kandi byishimo kuri njye kuba indoto zanjye nazigezeho. Muri make byari byishimo cyane kuri njye.
Amasaha 26 utaruhuka ni ibintu bitoroshye cyane. Muri wowe wumva gumeze ute?
Muri njyewe numvaga ari ibintu bikomeye ariko nanone numvaga ari ibintu bitoroshye ariko numva ko nanjye ngomba kuba nabishobora. Gusa ntabwo rwari urugendo rworoshye, nabanje gukora amasaha 3 ntaruhuka mvuga ngo mbe nagira iminota myinshi yo kuruhuka. Muri make gukora amasaha 6 tutaruhuka ntabwo byari byoroshye kuri njye ariko nabashije kwihangana ndabishobora.
Hanyuma se wageragaho hagati ukagiramo akaruhuko?
Nzima mubizi nemera iminota 5 mu isaha. Nangaga guhita mfata iyo minota 5 ako kanya nkaba nakora amasaha nk'ane cyangwa 6 nkibikira nk'iyo minota 30 yo kuba naruhuka. Ariko mu kuruhuka sinduhuke iminota yose agira iyindi nibikira.
Hanyuma se ibi ngibi bivuze iki kuri wowe no ku mukino wa cricket mu gihugu cy'u Rwanda?
Ibi ngibi bivuze ikintu kinini cyane kuri njyewe. Icya mbere ni uko naba narabashije kugera ku ntego nihaye, kuba narabashije kuba nagaragaza yuko natwe abakobwa dushoboye. Ikindi cyanshimishije cyane ni ishema ku gihugu cyanjye kuba twari tubaye babiri mu gihugu baba babashije kubikora. Aha ariko cyo navuga cyanshimishije cyane ni uko nibazaga ese mfeyiringe byagenda gute nk'umuntu wabyemeje ku isi hose ko ngiye kubikora nibazaga uburyo biri bugende kwenze ariko kuba byaragenze neza numvise bishimishije cyane numva ko ari iby'agaciro kuri njyewe n'intego nayo nihaye yo kuba nagaragaza ko dushoboye nayigezeho numva ni biranshimishije cyane ni ishema kuri cricket y'u Rwanda kuba ko ibikorwa byagiye gukomeza igikorwa cyo kubaka stade bacyakomeza
hari igihembo kizana n'uyu muhigo
igihembo nawe navuga nabashije kuba nabona nuko hari your exchange yaba yarampaye akazi nicyo kintu navuga nabona narabonyemo
ibi bivuze iki ku bandi bana b'abakobwa bifuza gutera imbere muri sport ariko kenshi na kenshi ugasanga hari ibibazitira
ikintu bivuze ni kuba bakwitinyuka ikindi kumva ko bashoboye kumva ko bashoboye kandi intego bihaye bakaba bayigeraho
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ubu naho nimwumvirize ijambo ry'intangamara ibashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta z'Ubumwe za Amerika ku bibazo bitandukanye birabisi.
Umushikiranganje jeje kwivuna abansi wa Leta z'Ubumwe za Amerika James Mattis yagiye ku cicaro c'ishirahamwe ryo kwivuna abansi y'ibihugu byo mu ruraruko bw'ibahari Atlantique OTAN i Brussels kwerekana kwiyemeza kwa Amerika kubijanye n'urunani rw'ibihugu bigize ishirahamwe OTAN n'urugamba rwo kugwanya leta ya Kiislam. Mattis avuga ko ishyirahamwe OTAN rikiri nkingi ntabanduka yo gukorera hamwe hagati ya Amerika n'ibindi bihugu bigize iryo shyirahamwe byose. Perezida Trump yerekanye ivyiyumviro nk'ivyo mu ntango z'uyu mwaka, yatangaje ko bashigikiye bivuye inyuma ishyirahamwe OTAN. Yamara yatangaje kandi ko ibihugu bigize ishyirahamwe OTAN bikwiriye gutanga intererano yavyo y'amafaranga mu kigega c'iryo shyirahamwe. Umushikiranganje jeje kwivuna abansi wa Amerika James Mattis yashikirije ubwo butumwa abaserukira ibihugu bigize ishyirahamwe OTAN mu manama aherutse kugirana nabo. Yatangaje ko abanyamerika basaba ko ibihugu bigize ishyirahamwe OTAN bitanga intererano y'amafaranga mu ishyirahamwe OTAN ku rugero bisabwa. Kw'ivyo ari ibintu byumvikana. Yavuze ko abanyamerika batagishobora gutanga intererano irengeye urugero mu rugamba rwo kukingira inyungu z'ibihugu byo mu burengero bw'isi. Yatangaje ko Amerika idashobora kubahiriza umutekano w'ibihugu byo mu burengero bw'isi kurusha uko vyo nyene ubwavyo bitegerezwa gukingira umutekano wavyo. Umushikiranganji ajeruka kwivuna abansi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika James Mattis yatangaje ko ari ibintu byumvikana ko ibihugu byose bikura inyungu mu ishyirahamwe OTAN bitanga intererano ikwiriye mu rugamba rwo gukingira ubwigenge. Atangaza ko yishimiye ko bazoshobora guhangana n'ibibazo bitera bihindagurika ku isi nk'uko babigenjeje muri kahise. Ngo ntangeka ko bazoshika kuri iyo migambi bakoreye hamwe.
Iyo ryari jambo ry'intangamarari bashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Muri isanga
kuri telefone kandi dufite Eugenie uraho neza
ndakumva
nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko
nashaka
yego
akamundo uri kuri bigo ndumirongo
hano turi kuri radio Ijwi rya Amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe ku Ijwi rya Amerika
icyo nsaba nuko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ibiganiro byacu birabandanya. Mugira umunsi mwiza. Mwari kumwe na Louise Bigirimana kuri mikro. Amakuru y'ijya nino ku isi mwashikirijwe na Rosine Munezero. Innocent Kimenyi niwe yashize hamwe ibi biganiro.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.